Ubandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika ivuga iri Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Muri uyu mwanya muri kumwe na Fidel Niyongabo ndabaramukije mwese twongeye kuba ikaze kuri radio yanyu. Dutega amatwi ya Rais Bigirimana dushyize amakuru yo hirya no hino ku isi.
Mwaramutse Fideli yavugwa hirya no hino ku isi tuyatangurire ku mugabane wa Afrika neza na neza mu gihugu cya Sudani. Amasasu yarabandanije gusanirana ku mugwa mukuru wa Sudani kumugoroba wo ku munsi w'ejo wa kabiri naho abahanganye bemeranije gutanga gahengwe k'amasaha 24. Ababibonye bavuze ko bumvise ibisasu biturika hamwe no kurasana mu bice bitandukanye ku mugwa mukuru Khartoum. Hari nyuma yaho hatangarijwe ko guhoza amasasu kwabwirizwa gutangura isaha 12 z'umugoroba w'ejo wa kabiri. Atia Abdullah Atia ni wo muri sendika y'abaganga bo muri Sudani yabwiye itorokanzo ry'amakuru ry'Abanyamerika Associated Press ko amasasu yabandanya yumvikana ejo ku mugoroba. Mu gatondo kw'ejo kwa kabiri nyene abakuru b'impande zishamiranye niho batangaza ko bemeye guhagarika kugwana. Hari nyuma yo kuremegwa na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishyirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'abategetsi bo ku mugabane wa Afrika basabye ko intambara no gushyamirana bihagarara. Abashyamiranye bemeye guhagarika intambara nyuma yaho umushyikiranganji w'imigenderanire wa Amerika Anthony Blinken avuganiye kuri telefone na Generale Abdel Fattah al-Burhan hamwe na Generale Mohamed Hamdan Dagalo bariko barashyamirana. Uwa mbere arongoye igisirikare cya leta, uwa kabiri akaba arongoye umuhari w'abaparakomando wiswe Rapid Support Forces. Bose uko ari babiri yabasabye gutanga gahengwe kugira imfashanyo zishikire abazikeneye. Yabasabye kandi kumenya ko bakwiye kuzirikana umutekano no kuroranirwa kw'abasivile, abadiplomate hamwe n'abakora mu bisata bitanga imfashanyo. Akamuka Blinken kuri abo badacana uwaka muri Sudani ni kamwe mu bundi bwatewe n'abategetsi batandukanye ku isi barimwo ndabashikiranganje b'imigenderanire y'ibihugu indwi biteye imbere kuruta ibindi ku isi. Umuyobozi mukuru wa OMS yavuze ryo kwa kabiri ko amakuru ava mu bategetsi ba Sudani avuga ko abantu barenga 270 bamaze kwicwa hamwe n'abarenga 2,600 bakomeretse. Hanze y'umugabane wa Afrika ni ku mugabane wa Buraya, Komisiyo y'Ubumwe bwa Buraya ejo kuwa kabiri yasabye ibihugu bigize uwo muryango kongereza ibitigiri by'abasaba ubuhungiro byakira babanje gushikira mu Butaliyano. Ibi bisabwe inyuma yaho abashika muri icyo gihugu kiri ku nkengera za Mediterane barushiriza kwiyongera. Ubutaliyano nibwo shikiro ry'amato azana bimukira bava mu buraruko bwa Afrika. Benshi bashikira mu izinga rya Lampedusa riri mu manuko bw'Ubutaliyano. Komiseri ajejwe igisata cy'amafaranga akoreshwa mu ishyirahamwe rya Buraya Johannes Hahne yavuze ko inkengera za Lampedusa ari iz'umugabane wa Buraya. Ku bw'ibyo abimukira bahashikira bakwiye ngo kuba umutwaro ku bihugu byose bya Buraya. Yavuze kandi ko Ubutaliyano bwonyine bwakiriye abimukira barenga 300,000 mu mezi atatu ya mbere y'uyu mwaka wonyine. Bamaze kwiyongera ku bice hafi 300% ugereranije n'ikiringo nk'iki nyene mu mwaka uheze. Kuva mu kwezi kwa mbere gushika mu kwa gatatu uyu mwaka hamaze gufa abimukira benshi muri Mediterane ugereranije kuva mu 2017. Ishyirahamwe mpuzamakungu ONU ryavuze mu ntango z'uku kwezi ko abantu hafi 441 aribo bapfuye bariko baragerageza kujyabuka ku mugabane wa Buraya. Mu makungu kandi perezida wa Ukraine Volodymyr Zelensky yavuze ko ku munsi wa kabiri kuwe n'umukuru w'inama nshingamateka ya Amerika Kevin McCarthy baganiriye kuri telefone. Yavuze ko yagaragaje ko Ukraine ikeneye ibindi bigwanisho hamwe no kongereza ibihano ku gihugu cy'Uburusiya. mu butumwa yashikirije kuri Twitter Perezida Zelensky yanditse avuga ko yishimiye McCarthy ku kuba Kongere ya Amerika idahengeshanya gushigikira Ukraine ndetse no mu bikenewe bya gisirikare yavuze ko yihweje uko byifashe ku rubuga rw'intambara Ukraine ikeneye byihuta burende ibikoho bya muzinga ibisasu byo kwikingira mu kirere hamwe n'indege z'intambara. Kuri iyo ntambara nyine mushikiranganje w'Ubushinwa giye cyukwivuna abansi yaremereye Uburusiya ko imigenderanire hagati y'ibyo bihugu bibiri mu bya gisirikare igiye gushigwa ku rundi rugero rwo hejuru. Iri tangazo ryemeza ko Uburusiya n'Ubushinwa byongereje urugero rw'ubucuti mu bwa hafi busanzwe bufitaniye muri iki gihe cy'intambara muri Ukraine. Umushikiranganje wo kwivuna abansi w'Ubushinwa General Li Xiangfu yaraganiriye na mugenzi we w'Uburusiya Sergey Shoigu. Uyu mubonano ukurikiye uwo yagiranye na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin ku munsi w'Imana i Moscow. Li yavuze ejo kwa kabiri ko ibisirikare byabo bizoshira mu ngiro ibyumvikanywe n'abakuru b'ibihugu byabo no kwagura ibisata byo gukorera hamwe mu bya gisirikare. Bizokwagura kandi ubucuti mu guhanahana ubuhinga mu bya gisirikare no gushoreranira ibigwanisho. Yongera koko ugukorera hamwe azogushitsa ku rugero rushasha.
Urakoze abayisi bigira Imana ku makuru yo hirya no hino hejeje kudushikiriza amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini. Mu Burundi amakuru yuzuzanya yemeza kuwahoze ari umushikiranganji wa mbere Anangi Yome Bunyoni yoba yaratorotse igihugu ejo kuwa mbere. Igipolisi n'igendereza byarasatse ingo ziwe ziri Bujumbura no mu Rutana. Yaroje wikane zaraduha ibindi kuri iyi nkuru.
Umuhana w'u Bujumbura mu gisagara cy'ubutunzi aho General Bunyoni yasanzwe aba ibihugu bya Amerika yabwiwe ko atari abapolisi n'abakozi b'igendereza bamusanze bajya gusaka ku munsi wa mbere. Amakuru ya nyuma ava mu masoko yegereye umu General yatubwiye ko yamaze kuva mu gihugu yerekeza muri Tanzania. Intara ya Rutana ababyeyi biwe baramuka ihana imbibe n'icyo gihugu. Niyo ntara nyene ya masoko yacu avuga ko yaciyemo kuko akarere azi neza kandi yafise n'amuyobora mu nzego z'umutekano. Inama yo kumufata yari yakoreshejwe mu Cibitoke mu nyuma arabimenya ntawuzi wamenye ibanga wari we. Ni kwamwe mu masoko yacu yegereye umugambwe Sende David de n'ibiro by'umukuru w'igihugu yiganije ujya Amerika. Ku bantu bamwe batanzwe begereye General Bunyoni baganiriye n'ijwi rya Amerika ariko batifuje ko amazina cyangwa amajwi yabo batangazwa uwo aba yatawe muri yompi kuva gikurwa canke iminsi yakurikiyeho. Mugabo Leta itinyigisure ca Tanzania aba batubwiye ko Tanzania yoba yagabishije Burundi ko ishobora kubufatira ibihano birimwo ukubwimuhora wo kuzana ibitoro hamwe rwohirahira bugafunga Bunyoni. Kugera ubu dutangaza inkuru nta tangazo na rimwe ry'inzego z'igihugu yavuga ku bijanye n'uko Anangi Yome Bunyoni yoba yarahunze igihugu. Gusa amasoko yo mu bushikiranganji bw'umutekano yari yatwemereye kuri uyu wa mbere ko kuva kuwe akagabanirizwa abajejwe umutekano ataracitwaza abajejwe umutekano bari ku rugiwe yasohotse muhira. Ijwi rya Amerika twifuje kumenya icyo ubutegetsi buvuga kuri iyi nkuru. Desire Nduwimana umuvugizi w'igipolisi cy'u Burundi yatubwiye ko ari mu ikonji ry'akazi yarwaye yatacyo yoshikiriza. Gatoni Hosini Gireyane umuvugizi w'umukuru w'igihugu ari nawe iperereza ari kukira ibiro byiwe telefone yahamagara ariko ntiyayitabye. Umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe umutekano Pierre Nkurikiye we twasanze amaze iminsi mu butumwa bw'akazi hanze y'igihugu. General Bunyoni yari amaze amezi umunani n'iminsi mike yakombowe mu mabanga. Guhunga kwiwe bivuzwe mu gihe yanyuhwazangabo yari ikomeye mu by'umutekano iri mu minwe y'igendereza. Iyo nayo ni Colonel Desire Uwamahoro atwara igisata c'igipolisi kijejwe kurwanya imigumuko BAE. Iyindi ntwazangabo yari yafashwe irumvirizwa imbere yo kurekurwa na Alfred Innocent Museremu. Haruande yivyo Alfredi no samu selema bugwa kugera kuru yu wambere yara mutuwa igisata chipeleza jo hande igihugu. Yasuri yu na koloneti ya klavek nzisabira ya hora alu mnya wangana yega yezwa uina mahuru igihugu yumutekano. Yahora jirezwa igendeleza jo hakati mugihugu kandi wikawa vitame nyekanye chane ya buye murayo mabanga vite wenuko ubu hinyandiko zigena wakuru murgue goru kipeleza zigirgu wanga chane. Nizi amuka yuwa ima moja na yari mnyoni ya zoaba ye mshikanganji wambere ahunzo burundi kubabugi twizina. Azwabaye kandi n'umutegetsi wa mbere wo ku rwego rwo hejuru ahunze intwaro ya Perezida Evariste Ndayishimiye bimanye ingoma mu mpera z'ukwa gatandatu 2020 inyuma y'urupfu giturumbuka rwa nyakwigendera Pierre Nkurunziza bombi bita sokuru w'Abarundi. Ero yo uri kaneza ijwi rya Amerika.
Mu Rwanda hari imwe mu miryango yo mu karere ka Kicukiro ivuga ko yabuze abantu bayo batwawe n'inzego z'umutekano mu majoro atandukanye. Eric Bagire Ubusa afite inkuru y'imvaho.
Madamu Saverina Nyiraneza numwe muri abo bavuga ko babuze abana babo kuva mu rukerero ku itariki ya 12 z'uku kwezi. Yemeza ko mu mudugudu wa Rugwiro mu Gatenga abantu bambaye gisiviri n'umupolisi umwe ari wambaye impuzankano z'akazi babinjiranye mu gipangu ahagana saa 9 zo mu rukerera babategeka gufungura babatwara umusore Thierry Ishimwe w'imyaka 19 y'amavuko.
Buce yari ku wa gatatu birangije umwana njya kumwandikisha ntanga amazina ye barambira ngo ntawurimo. Kwihangana birananiye ndongera ndandikisha barambwira ngo umwana nta urimo.
Bwana Christian Udahemuka n'undi mubyeyi wa Ishimwe nawe ahamya ko abamutwaye babanje kumutera ubwoba kuko yari yanze kubakingurira.
Nifungura tayari ubwo umwe asharije imbunda direct pistol arayinunga ku mutwe ngo mwanga gufunguriza inzego z'umutekano. Ndabasubiza inzego z'umutekano zigenda nijoro mu aya masaha ya saa 9 hafi saa 10 z'ijoro. Itabangu iti charasi. Na aguna chini na suwize ni charasi. Wanamba za tumungu wa warie na agu tumungu wa anja mazimi sarugwa ya rijani. Mazi kuwasu wana na kuchungu turamusha. Kanda wawa zise mura musha chilichi mwichi jichuku.
Ujumuri yangu ravuwa kukujezu utara menya ahumunga na wawo aherere ye mujihebata nzichirego murgue gugubu jenda cha haribu baba sabako baba fasha kumenyire njerorije. Bavuga ko yatwawe weni imodoka y'umubwoko gato yota pika puvigo yambaye ibirango bya GR 178 F y'ibara ry'umweru n'ibirahuri byijimye. Aha ku Kicukiro abaturage bemeza ko hatwawe abasore bagera mu 9 kuva mu mpera z'icyumweru gishize. Ijwi rya Amerika ryakunze kumenya amakuru y'abamwe basiragiraga ku buruhukiro bw'ibitaro bya Kacyiru bakeka ko bashobora kubona amababo. Ubwo babishingiraga ku muryango umwe wagiye kubaza kuri polisi Gikondo umuntu wabo wari warabuze bakababwira ko umurambo we wari mu bitaro bya Kacyiru. Zawadi Mushimiyimana avuga ko inzego zibishinzwe zababwiye ko musaza we Nuru Sharifu w'imyaka 20 y'amavuko yishwe n'abagizi ba nabi. Duteguriye inkuru bamwe mu bari babuze ababo batubwiraga ko batangiye kubabona mu bigo by'inzererezi kandi ko inzego z'umutekano zibakurikiranyeho ibikorwa by'ubujura. Madamu Madina Mukarugira ubyara Nuru yabwirwa irya Amerika ko bamushinguye kuwa gatanu w'icyumweru gishize. Uyu mubyeyi yakemeza ko mu bihe bitandukanye umwana wabo yari wanani ya tawa no murugo.
Mwana tuka mkwere ni shuruka jose akakunanira wakulisi mawe koko tachiru ya buze afungwa bulimunfa fungwa mwishungi muna fungwa tari disamba uungi uri ya teunga niyo ya ananishi ugrimu wa eho jose gulina gomba kuzirende jonani chua vina adeba.
Iyo ugerageje guperereza amakuru ajyanye n'ifatwa ry'abo basore usanga bafite ikita rusange cyo kuba barigeze gufungwaho mu bigo by'inzererezi. Twabajije bwana François Asieri Kabagema umukuru w'umudugudu wa Rugwiro mu Gatenga hamwe mu haku abo basore yemeza ko yarazi imyitwarire ya Ishimwe.
Uwo bavuga yarafunzwe.
Yarafungiwe iki subwo?
Yarafunzwe gufata abana nyine w'abana batwara neza mu musore yabo kwa. Agenda biba bakabafata bapfumuye idirishya bagerutse bambuye abana amatelefone nta bindi bishyashya.
Mu Rwanda muri ibi bihe hari uduce bigoye kugenda nijoro kubera ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ni nayo mpamvu hirya no hino bigoye ko hacamo byibura iminsi itatu hatumvikanye ibikorwa byo kwica barashe. Abo polisi y'u Rwanda iba yatangaje ko ari ibisambo n'abandi bakekwaho ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi nk'ubwicanyi. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda CP John Bosco Kabera yabwiye ijwi rya Amerika ko abo yibuka bafashe bari kubakoraho iperereza ku bikorwa by'ubujura n'ubundi bugizi bwa nabi.
Kumara tio, se arangu yangu kusengwa diye muzana polisi ahafungiye kugira ngo bagende bamwereke bone nabwo nafana na polisi ari pereza turimo gukora amubwira mu polisi ngo bavugane ranije kugira ngo kugeza n'ubu ntarajya ariko gihe iki kibazo naragisobanura
barakiye kwa hikize
ubujura n'ubugizi bwa nabi nyine barwabashyira bati
mu minsi yashize umuvugizi wa polisi y'u Rwanda aherutse gutanga ubutumwa budashidikanywaho kuri ibi bikorwa
hari insoresore zirirwa zifashe mu mifuka hirya no hino bwakwira zikajya gufata mu mifuka y'abahisi n'abagenzi turajya ngo tubwire abo bantu yuko ibyo bintu bitemewe dutekereza rero yuko abo bantu bakwiye kureka iyi ngeso nawe ubundi icyo twabasezeranya ni uko amakuru tugenda tubona ari butanga umusaruro ukomeye cyane kuri abo bajura cyangwa kuri ibi bisambo
ababuza babo bagakomeza gushaka kumenya irengero ryabo
niba banamushinja n'ubujura ngewe umunyina umubyara ubujura bwe ntabwo nzi nta n'ikintu bigeze bamufatana none mwamfasha nkamenya ngo umwana yazize iki
ku rundi ruhande abakurikiranira hafi by'ibi bikorwa bakemeza ko biba ari ngombwa guhashya abakekwaho ubujura n'ibindi bikorwa bibi hari abandi basanga kuba abashinzwe umutekano bahita babarasa bishobora kuba binyuranijwe namwe mu mategeko mu 2017 umuryango mpuzamahanga uharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu Human Rights Watch ufite icyicaro cyawo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika watunze agatoki inzego z'umutekano z'u Rwanda uvuga ko zihutira kwica aho kugeza imbere y'ubutabera abakekwaho ibyaha birimo n'ibyoroheje ni mukegeranyo wise all thieves must be killed ngenekereje abajura bose bagomba kwicwa wavugaga ko hishwe abagera kuri 37 biganjemo abo mu burengerazuba bw'igihugu ehwagirusajwe rya Amerika ikigali
mu Burundi kutaganiriza abakiri bato ku bijanye n'ubuzima bw'imyororokere biri mu bituma abana b'abakobwa batwara inda batifuza kandi bakiri bato mu rumonge mu mezi 6 arangiye haharuwe abarenga 30 batwara inda bakiri bato ibindi kuri iyi nkuru ijwi rya Amerika yateguye yifashishije inshuti zayo mu Burundi murayisomerwa na Thierry Vendayishimiye ari Kigali mu Rwanda
ibiharuro dukura mu kigo cy'ishyirahamwe igitari neza y'imiryango ABBF mu rumonge byerekana ko abigeme 31 batwaye inda batifuje mu mezi 6 aheze muri abo harimo 6 basamye inda bafite imyaka 15 abandi 7 bakaba bafite imyaka 16 iyo miyabaga usanga ari abanyeshuri kandi bagaca baheba kwiga Josephine Rufyiri ajejwe ugwaruka aho mu kigo ABBF aratubwira ico yibaza kuri ibyo biharuro
ntibiteye ko bacana ariko kandi biranagateye kuko si bike iyaba byari byashobotse ibyo biharuro byogiye burundu kuko ku bwacu ntitwifuza yuko hari n'umwe yotwara inda atayifuje
muri ico kigo cita ineza y'imiryango barakira ugwaruka bakaruha inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina bikora Imana Charle umubyeyi wo mu rumonga ati haracari ababyeyi batubaruka kuganira iby'ubuzima ndoragitsina n'abana babo
nuvuga ko ari migenzo ya kera yazingamitse abantu ugasanga umubyeyi w'umupapa ntashobora kuganiriza abakobwa biwe akabirekera nyina ngo niyo yobibaganiriza ugasanga umubyeyi w'umumama ntashobora kuganiriza abahungu biwe ibyerekirondo kajyanye n'amashyira meza ngo abona base niyo yobibaganiriza se nawe ugasanga ntabironkera kanya atagupfupfura ikaronderera rasiyo
uko kudahika iyago abana bivamo kutamenya gutuma abana bakora imibonano mpuzabitsina batikingiye kandi bakiri bato Manirakiza Yvonne Andrew Belize aserukira ugwaruka ruhabwa inyigisho aho muri ico kigo
ego igituma tikingira aho mugeme hari gihe abadafise n'inyigisho ku byerekeye ibyo byaje no kwikingira kandi naco gahura no ruhara rw'ababyeyi ni ruto umwirera ry'abana ntibabereke umwongo ubuma n'udahuma bera abantu benshi ubuzima goma bajya kuronera ubuzima hirya no hino bakabura umwanya wo kuyagisha abana babo
ariko umubyeyi bikora Imana Charle we abona ko kuganiriza abana atari ugushiruka isoni
si ugushirukanya ahubwo byari ngombwa ko abana bakura bazi kazoza kabo mu byerekirondo karijanye n'amagara meza bakamenya ingene bitwara kugira ngo ntibakomereke bazogere mu bigero n'ukuri bazi mu bigero ingene habwirwa kugenda nitunganisha
ibindi bituma abo bigeme batwara inda bakiri bato ni ugushaka gutunga ibintu bizimbye kandi ata buryo bafise Josephine Rufyiri
hariho nk'ibintu byo guhurumbira amaronko ugasanga umwana yifuje kuronka kana kariya hama akababona yuko iwabo kumbure ubushobozi bwo karonka atuburonka canke naho yoba buronka akabona yuko nk'iwabo atomukundira tuvuge nk'iyo telefone kuyitunga akiri umwana mutoya ugasanga ashinye kubirondera mu nzira zitarizwe
hari nabigeme baje mu bushurashuzi kubera umunyenga wa moto muhigwe dondaxi numunyeshure mu rumonge
abanyeshure bashobora gutwara nda bivanye n'ukuntu usanga bafitane imenyano na motari bakamenyeza marifti higembe umahe cha deplacement gacha kijya rero uwo motari rero nabacarandira ukuntu yisubiza wa munyenga yamuha agacarandira ukuntu amusaba mu bushurashuzi
abandi bagirizwa guhenda bo bigeme na barobyi bivuye ko abanyeshure bamwe mu rumonge baba baje kuhiga bava kure barapanga amazu bamwe rero barahendeshwa kaboga canke amafaranga kugira ngo bashobore kubaho neza hari n'abarezi ibagobe izo baragiye bakibira ibibazo abigeme bigisha n'abanyeshure babahungu birashika bagahenda abigeme bigana muhigwe dondasi
umuhungu ashobora kuba cyubwenge cyane mu shiba natujya muhungu aracyubwenge umuhungu nakabwa ati genda shaka umfashe kwigisha nk'iki iyiye wamuhungu akambwira ati nukuri uraza muhenda kwigisha cyangwa uraza duhurira hana kandi abikwigisha twe ntugire ikibazo rero amaze kuza rero arashobora guca mwinjizamwo ubwo busambanyi usanga barikoze umuhungu atarabyiteguriye
ku banyeshuri bakora amabanga mpuzabitsi na bakiri bato inkurikizi ku magara yabo ni nyinshi ashobora no gutabuka igihe ajyamanye n'umugabo amusumbye imyaka iyo byaye naho nyene ingorane zishobora gutuma hakura indwara yo mu kigo Rushyiri Josephine
nivyo bishobora kumushikira gihe cyo kwibaruka kuba yakiri muto ugasanga aratabutse umwata hanyuma nko kuri barya abantu baca yiyumvira nko kugenda kugira ibintu byo gukorora inda ashobora gusanga aragize ikibazo gikomeye ku buryo usanga n'ibihimba by'iyo byirondoka byononekaye ugasanga baramukuyemo n'igitereko agacabaho ubuzima bwe bwose atagisubira kurondoka kandi
mu kigo cy'ishyirahamwe gitaye neza y'imiryango basaba ababyeyi kurengera imico bakaganiriza abana ibijyanye n'ubuzima ndoragitsina bitagenze uko naho bakabarungika mu bigo bibigisha kugira ngo bakure bazi gutandukanya icatsi n'ururo
Radio Ijwi d'Amerika Washington DC ni umwanya w'ikiganiro Amerika nakivuga ku byaranze Amerika muri kahise no mu bihe tugezemo mwateguriwe kandi mushikizwa na Thomas Kamirindi
Naramutse neza itariki ya 19 y'ukwezi kwa kane 1995 igitero cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu cyahitanye abantu 168 mu mujyi witwa Oklahoma City umurwa mukuru wa leta ya Oklahoma mu majyepfo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika nibyo tuganiraho muri make cyane ikaze mu kiganiro Amerikana Iki gitero cyakozwe n'umugabo witwaga Timothy McVeigh wari umusirikare wavuye ku rugerero. Mu gitondo cyo ku itariki ya 19 y'ukwa kane 1995 nk'uko tubisanga ku rubuga rwa FBI ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe ubugenzacyaha yatwaye imodokari yari yakodesheje ayihagarika imbere y'inyubakwa ya guverinoma y'igihugu yitwa Alfred Murray Federal Building. Imodoka yayivuyemo arayikinga aragenda yari yayitezemo igisasu cya kabutindi cyapima gatoni imwe na kilograma 200 yari yikoreye ubwe wenyine yageze hirya gato akanda akantu gaturitsa cya gisasu kimwe cya gatatu cy'inyubakwa cyarasenyutse kirahirima izindi zirenga 300 bituranye nazo zarangiritse cyangwa zirasenyuka imodoka nyinshi zabaye imiyonga igisasu cyahitanye abantu 168 barimo abana 19 bari mu irerero ryaho ngaho muri iyo nyubakwa mu gihe ababyeyi babo babaga bari mu kazi nyine muri iyo nyubakwa igisasu cyakomerekeje n'abandi bantu bagera kuri 850 mu mugoroba w'uwo munsi umukuru w'igihugu y'icyo gihe Bill Clinton yavuze ijambo ryo gufata igihugu mu mugongo
bombing in Oklahoma City was an attack on innocent children and defenseless citizens. It was an act of cowardice and it was evil.
Bill Clinton aragira ati iki gitero cy' Oklahoma City ni gitero ku bana b'inzira karengane ku baturage b'inzira karengane ni gitero cy'ububwa ni gitero cya shitani sinshobora kwemera ko abaturage b'iki gihugu baterwa ubwoba n'ububwa na shitani ndasaba abanyamerika bose gusabira abahasize ubuzima imiryango y'abapfuye n'abakomeretse gusabira abatuye Oklahoma City.
To pray for the families and the friends of the dead and the wounded. Pray for the people of Oklahoma City.
Timothy McVeigh yaje gutabwa muri yombi we n'umufatanyacyaha we umwe nawe wari waravuye mu gisirikare witwa Terry Nichols. Mu gihumbi 1997 urukiko rwakatiye McVeigh igihano cyo kwicwa yanyonzwe mu 2001 rwakatiye Nichols gufungwa burundu. Undi muntu wa gatatu witwa Michael Fletcher wari waramenye umugambi wa McVeigh ariko ntiyabibwira inzego z'umutekano yakatiwe gufungwa imyaka 12. Ijwi rya Amerika. Igitero cy'iterabwoba cya Oklahoma City, igitero cy'iterabwoba ry'imbere mu gihugu, nicyo kibi cyane cyabaye mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mbere y'ibya Al-Qaeda byo ku itariki ya 11 y'ukwezi kwa 9 2001 i New York n'i Washington byahitanye abantu bagera ku 3,000. Inzego z'umutekano zemeza ko McVeigh na mucuti we Nichols babikoze babitewe n'urwango runuka bari bafitiye guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'imikorere yayo. Shuti zacu ikigana Amerika na cy'uyu munsi nahagihumurije. Mbashimiye ko mwagiteza amatwi maze rero mugira umunsi mwiza, umunsi w'amahoro. Mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama.
Jutu mwese mkunda radio ijwi rya Amerika ibiganiro twateguye muri aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bose bagize uruhara mu itegurwa ry'aya makuru. Mugira ibihe byiza, mubandanya kumviza radio yanyu ijwi rya Amerika.
Make me fall in love, darling.